Umukuru w'igihugu c'Uburundi Petero Nkurunziza yakiriwe na mugenzi we wa Tanzania Jean Pombe Magufuli ku kibuga c'umupira w'amaguru co muri district ya Ngara intara ya Kagera ihano rubibe n'Uburundi ni ku birometero bidashika 30 kuva ku mupaka mu ntara ya Muyinga yo mu Burundi ni nawo umukuru w'igihugu c'Uburundi yaciye umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahamagariye impunzi zirenga 240,000 ziri muri ico gihugu gutahuka
Tanzania oye Kagera oye Ngara oye Burundi oye tunawaletea salamu pa kutoka wenzenu Warundi tunapata nafasi ya kuwashukuru
ati dufasha kakajo kandi kugira ngo tubashimire cyane mwebwe ba Tanzania kuko mwakiriye abarundi bamye bahungira ha kuva kera ariko ubu dushaka kubwira abatanzania n'abarundi ku Burundi ari igihugu c'amahoro duhamagariye abarundi bene wacu baciki wacu bahungiye ngaha ko bohunguka bagasubira mu gihugu wabo kuba igihugu turashima kandi kuko twabwiwe ko abarundi barenga 150,000 bamaze guhunguka ku bushake bwabo muri iyi minsi heze nico gituma tubwira n'abandi kugira ngo baze twubake igihugu cacu Mugenzi we wa Tanzania yashimangiye ako kamo Jean Pombe Magufuli yabwiye impunzi z'Abarundi ko atabirukanye ku nguvu ariko ko botangura kwiyumvira gutahuka kugushaka kwabo
Mwiriwe Nakavubu Murakome Numuhira barakome Ngara barakome Lurenge barakome Burundi barakome Nanje ndakome Kwa ndugu zangu Warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa
Atikuri bagenzi bacu bo Barundi mwavyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha atari kwari nabandi bamenyere guhunga hageze na gakoma na gatoya baca biruka bagahunga ati nkuko mwabisabwe nimutangure guhunguka harabakuri inyungu zabo mu gihe hari abahunze baje gusaba n'imfashanyo hirya no hino ku isi bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe dusabye umushikiranganje w'intore gatse mu gihugu kuyo hagarika no gutanga ubwene gihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubwene gihugu mugende mwubake igihugu cyanyu sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa
na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi
Impunzi z'Abarundi zumvise ako kamo ubwoba ni bwose ko zishobora kwirukanwa ku nguvu umwanya wari wose ariko nabo biruko bamaze kwiyandikisha ngo batahukanwe akamwemeni kose kuko bavuga ko bumvise ko bashigikiwe ibiro by'umuhuza w'Abarundi byatangaje navyo ko muri urwo rugendo hanaganiriwe ikibazo cerekeye umugambi w'amahoro ibindi byaganiriwe nabo bakuru b'ibihugu babiri nibijanye na politike ubutunzi imigenderanire y'ibihugu barongoye hamwe nibijanye n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko muri urwo rugendo umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize mu gihugu ca Tanzania kuri uyu wa kane yaherekejwe n'abashikanganji batanu bareta yiwe abo nabo ni arengiyo mebunyoni ajeje umutekano ale menyamitwe w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Isabel Ndahayo ajeje injira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko Domitien ndiyo kubwayo w'ikigega ca leta hamwe na Emmanuel Ntawumvukije ajeje ukwivuna abansi imyaka ibiri n'amezi abiri arenga ko iminsi mike niyo yariheze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adasohotse Burundi ubwa nyuma yaheruka gufata urugendo hari mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 nawe nyene yari yerekeje mu gihugu cya Tanzania inyuma y'umunsi umwe gusa atari mu Burundi mu gihe imyerekano y'ukwiyamiriza gusubira kwitoza kwiwe yari maze hafi ukwezi General Godefroid Niyombare yaciye ashikiriza ko asenyuye ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uko gutembagaza ubutegetsi kwavuye kuburizwamo General Niyombare arahunga Burundi abo bari bafadikanije umugambi nabo barafatwa bashikirizwa ubutungane ico gihugu ca Tanzania kandi cagendewe na Perezida Nkurunziza nico kiberamwo kandi kikarongora ibiganiro bihuza leta yiwe nabo batavuga rumwe kuvyerekeye amatati yadutse kuva subiye kwitoza Pierre Clavin Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika